kwa 27 ukwezi kwa mbere mwaka w'2013 amarianiyo yarangwa ku isoko nkuru ya Bujumbura. Abadandaza barabi bidandazwa vyabo biriko biratokombera ataco bari bukore kubera ibiduga bizimye imiriro n'indege yari yatiwe mu gihugu cy'u Rwanda vyari vyarengewe.
Baba nakufa nakufa mia yeso yeso oh yeso oh yeso oh ya ya.
Inyuma yayo marira harabo vyananiye kwihangana mbere bahandurira n'indwara zikomeye. Akarorero nakuba umupfakazi yaburiye ibidandazwa vy'agaciro k'imiliyoni zirenga 35 z'amarundi muri iyo soko.
Ibisoko imaze gusha stress nagize ya mbere na mbere umutima waciye umeregwa nabi biranka ko ndavyihanganira sanga natanguye kuja mu makrize ya tension biranka pe mu nyuma bimaze kwanka ncanguma nja kwa muganga ma prive ngenda ngaruka mu nyuma umunsi wundi biranka ndarabira ndi ku dispense rimwe ndavye uwo twari kumwe antabaye bamubwira ko ukuntu meze sishobora kuguma muhira ncanja muri reanimation nagiyemo ban transferer yari reanimation iri kuri penseleja nahabaye nk'amezi abiri nemera mu mambomboni abantu bose bihebuye bazi ko mfuye imana iramfasha imana irantabara kubuntu bwayo.
Ubwo buntu harabandi babugiriwe ariko mu buzima basa nuko bataye ivyizigiro. Umukenyezi numwe muri bo twamusanziwe kuri wa gatatu mu gitondo ataca ari karahereza imino
turirirwa muhira naho uvuga ngo utangwe gukora yaburi kindi kintu kiza kidurumbanya mu mubereho yiwanje canke yigihugu ukaburiyo utangurira niyuhereza ukabibura pe ugaca wicara nk'ukumengura ikijuju nk'ukumengo nk'ukwije mu mutwe ukama umutwe uri mu kirere gusa ukavyuka mu gitondo sinzi ibintu muri imyaka itatu wapi ntavyo mbona tumeze nk'ibimuga tuguma twicaye ibimuga vraiment ibimuga urafise ubwenge bukwiye amagara akwiye ariko ukaburiyo ubihera.
Iruhande yaba hari nabandi bapfuye bitewe n'agahinda k'ivyabo vyaherengeteye.
Hariho umukenyezi yari umufaka dafise abana batatu isoko ihaheze nk'indwi zibihiye kuko urumva nta mahera batahana watahana tuje just 10,000 byo gusima kwa mungu huko amira waze kuje kudandaza amahera se barayasiga umwana musaba amata gatatu arayabura umutima ucurahagara yaracikanye uwo mugore abana bari ruguru abagabo aha ku isoko nkuru ya Bujumbura hari umugabo yajambaye costume n'amashugu aje guhamba ibintu vyiwe kubera yabaye stress yarasaze turafise benshi bagwaye mu mutwe ariko harujanze hari abandi bagenze bari muhira niyo muhamagaye ntiyitaba hari abasubiye ruguru
abadandaza bahora bakorera mu isoko nkuru ya Bujumbura hari ibintu byinshi byahindutse mu mibereho yabo ya minsi yose.
Nari impanzi inzu ya twa chambre salo ubu gushika ubu natanguye kwanza nja gusaba indaro mva mu gupanga gusaba indaro nchanja kupanga inzu ya icumba kimwe na salo kora burya ni indaro ntiyoroshe n'ubu mbonye mu ibarabara hamwe abaswari bavuga ati kitumba chanyoka kisha giboga ariko nta kintu mfise nacho ndiko ndakora haraho turarira amagi atatu dukaranze tugayacumba n'ubugari tukararira n'abana nafisa abana faka nafisa abana bane
nk'ubu kuva isoko ihiye nk'icupa umuntu yagura ku munsi ntiyasuye kurinywa nimba yafungura nk'akanyama bo ntiyasuye kugafungura ubuzima bwarahindutse n'abana ntiyasuye kuronka amata n'ukwiga n'amashuri vyarahindutse nk'umwana twamwisha muri prive mu bubunyi baca biga muri leta amashuri asanzwe
abana twarahinduye amashuri bigako nko gufungura vya weekend ngo mama ngo wajanye umwana ngo hariye ngo kuryoherwa ntibikibaho ivyo vyicaye ivyo vyo kababwira stop kandi baramenyereye baravyumva.
Nubwo biruko bamwe muri bo baragerageje kwiyungunganya baje gupanga hagati mu gisagara ca Bujumbura mugabo nabonye ne ntiborohewe kubwimvo zibiri nyamukuru
uwe ndaguhakarura ngaha dukorera turi 200,000 ku kwezi ariko muri soko nkuru ya Bujumbura itarasha twari 225,000 urumva ko ari ubusumbane bunini cyane nico gituma rero dusaba ko babijejwe bo dusanurira iyo soko tugasubirayo kugira ngo dushobore kuriha amahera shoboka kuko nta n'umutaye tugifise byarahiye twasubiye kuja gusaba tudeni mu mabanki ngo tuyungurunganye n'ingwate twatanze mu mabanki bashobora kuzigurisha. Ikindi kigoye abahora bava ruguru kurangura baratinya kubera aya masase iminsi yose bumva arara kubita mu gisagara murazi ku gisagara cyo mutima w'igihugu bahora baza kuturangurira bazanye nk'imiliyoni zitatu none bazana amajana abiri cyangwa amajana atatu gutinya ko bashobora kwibwa ayo mahera yabo.
Turetse abadandaza n'abahora bikorera imizigo aho ku isoko nkuru ya Bujumbura ubuzima bwabo bwarahindutse
ubu ntoya bibiri Nereza ikindi gihombo wundi ansigikira ibene hari yaze zipakurura iyarara. Ubu nkusigaye nkorera mu iyarara. Kera nararonka ibihumbi 10, 20, 30. Ubona sinduga kubera isoko yahiye.
Umukuru w'igisagara cha Bujumbura Fredy Mbonimpa avuga ko ari umugambo ukomeye uzokorerwa aho hahoze isoko nkuru ya Bujumbura natavuga igihe.
Turikore turatunganya neza umugambi wo kubaka ikintu citerambere gikomeye kizoba kirimo ibintu bitandukanye aho imiduga myinshi izobikwa aho hazoba ari mu isoko harimo amalimentation twaratumye turiko turabaza hirya no hino kumbure zoteba dushikana handi tubaze ngene babitunganye ariko murumva ko mu mwaka cyangwa ibice bibiri bya mbere by'umwaka bizaba ari byivyigwa tubwe twaronse intumbero hasigaye rero ko dushira mu ngiro ivyo badusavye.
Abahinga mu bijanye n'ubutunzi bemeza ko ku munsi amafaranga yaca mu minwe y'abantu ahererekanywa mu isoko nkuru ya Bujumbura transaction mu gifaransa yarenga muri yaridi wa marundi mu maguru masha leta yari yavuze ko izoshumbusha abadandaza. Umugwi washinzwe na leta gukurikirana ivyo soko nkuru ya Bujumbura wemeje ko amahera yari gufashishwa abo badandaza yakoreshejwe mu kubaka isoko yo kuri Kotebu muri zone ya Ngagara mu buraruko bwa Bujumbura. Iyo soko yiswe imfata kibanza mu kurindira ku isoko nkuru ya Bujumbura isubira gusanurwa. Eroje Burikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.